Gambira, Gambirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Wiriwe bagenzi ba Radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi w'Imana genekerezo rya 23 bitugutu umwaka wa 2022. Uyu ni wa mwanya wo kubashikiriza amwe mu makuru makuru yaranze inombwe turiko turasozera. Mbere mu gisata cha politike imyaka 29 irarumanye mukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yari atowe n'abarundi agandaguwe nyuma y'amezi atatu gusa ashikiriye ubutegetsi kwa 2021 gitugu t'igihembwe kimwe n'abajanicena na 1993. Ndadaye akaba mu migambi yiwe yari yashize imbere ubutungane kuri bose, kudafungira abantu busa no kubahiriza agateka kazi na muntu.
Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose, guturuka ku muntu, gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya, gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajyanye n'amategeko, kutuba umuntu ngo ni uko atifise, ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri iyi ntwaro y'Uburundi bushasha. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi, kubera ko ubumwe bw'Abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo, ibyo gukumirana, ibyo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isari ibikanywa by'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose, mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko, ntihagire uwitwaza itunga cyangwa amamuko ngo akandamize abandi.
Mukuru w'igihugu Ndadaye akaba yicanywe icyo gihe n'abandi bamufasha kurongora igihugu. Inyuma yaho hakaba hakurikiye ubwicanyi mu bice bitandukanye by'igihugu. Nk'uko imisa yasomwe kuri uyu munsi, Musenyeri Anatole Rubenyange, icegera cya Musenyeri wa Archidiocese ya Bujumbura, yasavye Abarundi kunga ubumwe. Zimwe mu ntambamyi zibuza ubwo bumwe ngo ni umutima mubi ukwigungira ko gukumira amacakubiri n'inzigo. Umviza Musenyeri Anatole Rubenyange.
Ijambo ry'Imana rikorera turemesha, riradusabye kwitegereza neza dushobore kubona igihe turimwo, duce dufata ingingo twatumiriwe kuvoma ubumwe mu butatu bw'Iranda. None nitwava kuri iyi si tuzoja hamwe, none kuko ibitunanira ubu ku rugendo turimo muri iyi si y'Uburundi, kugendera ubwo bumwe, kuba hamwe, kunywana. Intano ntizibitubuza n'umutima mubi n'igicumuro n'ukwigungira ko nikora gukumira niy'amacakubiri n'iyanzigo, nikora kutababara abandi, kwa kubura urukundo. Nakajyo rero kugusaba Imana idufashe ngo izo ngeso mbi tuzirandurane n'imizi. Dusaba Imana dushobore guhanira ubumwe hagati y'Abarundi no hagati y'Abarundi n'abanyamahanga, ntitunanigwe.
Uwo Musenyeri yasabye kandi umukuru w'igihugu kuba umubyeyi koko, atezurire abapfunzwe nayo kubyerekeye impunzi yamusabye kugira ibishoboka kugira ngo zitahuke iwabo. Turabandanya n'amakuru makuru makuru yaranze inondwi. Leta y'u Burundi irabandanya gukoresha ivangura rifatiye ku macakubiri y'ubwoko. Ivyo bishikirizwa na Dr. Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga mw'ishirahamwe ACE Genocide gisata co muri Canada. Ni mu gihe iryo shirahamwe ryiyamiriza ingendo ya leta yo gusubira kwankira imiryango y'ababuze abana babo bagandaguwe baturiwe mw'ishure rya Lisekibimba kwa 2021 gitugutu 1993, bazira ko bavutse ari Abatutsi. Ico gihe hakaba haturiwe abana bagera ku 150, bamwe mu bashoboye gucika ku icumu bakaba ari bimuga kubera uwo muriro. Dr. Emmanuel Nkurunziza yibutsa leta ko iyo hageze kunamira abanyeshure b'Abahutu bishwe muri kaminuza y'u Burundi, bo babemerera atankomanzi mbere na bamwe mu bategetsi bakabyitaba. Nimumvirize Dr. Emmanuel Nkurunziza.
Kabone hakaryo kwibutsa yuko ritaba iryambire leta ibifukamye mu nda irongo na Sende DFDD yarigeze kuba mu mwaka w'2020 yankiye rwose abarongoje mu byafashe Jenoside kiri munsi yuko gushika ku iwo kumenya abo bana cyuge yari yitwaje yuko ngo ari imbozi umutekano kubera ngo kijya kibanza kicirwe mu bajya bana ari mu mucungano yakomoka mukuru w'igihugu hanyuma kandi bukeye kabiri yitwa ari ku Bisagashi ababesha ngo zaremye ngo kubera gukiza corona ngo twemere ko agenda abantu tarenga 10 aho hari mu mwaka w'2021 narimwe mugabo ibyo bakabigira kirimo so gusa ariko ku ruhande nk'abaje kunamira amecyo ndadaye abo bari bagiye ari sidata umwe baharuye cyo kimwe n'abari bagiye kunamira inshuro y'u Burundi ubwo bikorwa gasore tuje rero bica bituma twibutsa yuko intwaro ihari ikomeza yigenza nk'uko isa kuko kandi itwara kubiri hariho nyagutsamenya gukira hageze amashyirahamwe yibuka akabikabisha cyo nyabwo kujya kuri abatutsi baradutoteza bakatwanira yuko kunamira abacu ariko bukeye kabiri bikorwa akaza ku bahutu bakaba aribo bareka ahubwo bashyikira bakabashyikira kabone yakaragiye rero muri iri tangazo twasohoye yo kwibutsa yuko ibyo gukubagura no kurenganya amashyirahamwe agwanya ho nyabwoko na cyane cyane ayibutsa akabikabisha cyo nyabwo kujya kuri abatutsi akomeza afatwa nk'ikinono basubije yuko nk'ishyirahamwe ry'abana bacitse ku icumu ryo nyabwo kujya higa abatutsi ibutsa nubwo hari abandi baseminari batonya bishwe no gutwazira yuko baza kwitandukanya na bagenzi babo mu hatu batutsi gusa igihe ryasaba kumirwa mu mategeko mu 2022 ryari ryasabye yuko ryo kwitwa asorebutsa ni ukuvuga association de rescapé de buta ariko leta ikaba yarabankiye ngo ntibashobora gushyiramo buta mu izina ryabo cyangwa yuko batinya icyiza kibokera igitutu ku banyabwoko bako ibyo rero wogira ngo byisanzwe ariko ukekereza tukabona ibyo wundi ishyirahamwe igikundwa kaza ishyira imbere abahutu baguye muri kaminuza y'u Burundi ryita zirikana ibe bararigetse rikakomezamo izina ibe ibe tukaba tuzi yuko ari ikintu cyo kuvuga universite y'u Burundi cyangwa kaminuza y'u Burundi
Dr. Emmanuel Nkurunziza akaba yabishikirije buca ari ku munsi wa gatanu aho hibukwa abana batuwe mu kibimba inyuma y'iganagwa rya president Melchior Ndadaye
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru yaranze inundwi turiko turasozera arabandanya mu gihugu kibanyi cya Kongo abasirikare b'u Burundi barenga 10 nibo basize ubuzima mu ntambara z'abandi batanu barakomereka izo ntambara zikaba zabahuje n'abagwanyi w'umuhari FNL wa Aloise Nzabampema abakomeretse bakaba batahanywe mu Burundi ku munsi wa mbere uheze aho bashikanywe kwa muganga inkuru twashikijwe na Georges Nimenya
mu meyange ntiheze mu bice bya Gitombwe mu ntara ya Kivu y'Ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haragaragaye imigwano hagati y'abagwanyi ba FNL ya Aloise Nzabampema hamwe n'abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure amakuru atangwa na bamwe mu basirikare akavuga ko abarenga 10 bahasize ubuzima abandi batanu barakomereka abasirikare bakomeretse babiri nibo amazina amaze kumenyekana abo nabo ni Ajida Chef Ndayiragije na Ajida Bucumi bose bakaba bahora bakora mu ikambi ya Gacumba ariyo y'ijana na 11 bakaba bariko baravurirwa mu bitaro by'abasirikare i Bujumbura ayo makuru nyene amenyesha ko mu basirikare bazize ubuzima ho barimwo intwazangabo y'ipete ryo hejuru ataramenyekana neza umwidondoro amakuru ava mu begereye umuhari FNL wa Nzabampema Aloise akavuga ko ku ruhande rwabo hakomeretse batatu ikindi bavuga nuko umusirikare w'igihugu bari bafashe yakomeretse Kaporale Juvenali Ciza mu ntambara zabaye haraheze hafi indwi zibiri ko yavuye acikana Radio Inzamba agataka kawe ntiturashobora kuronka Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ngo agire icyo ashikirije kuri izo ntambara zimaze iminsi zibera muri Congo iharanira intwaro rusange
Umukuru w'igihugu wenyine ngo niwe ashoboye gupfunguza Clement Nkurunziza kuko ubutungane bwerekanye ko atagushaka bufise bwo kumutunganiriza ibyo ni biri mu ikete uwo afungiwe mu ibohero yandikiye ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi hari kigerekezo cya 15 za kuno kwezi Clement Nkurunziza amenyesha ko ubwo buserukizi kw'amabi ariko arakorerwa yaturutse kuko yakuwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hawunyanzwa amategeko mpuzamakungu agenga impunzi kandi ko atumva igituma yofatwa wenyine muri dosiye ivugwamo abantu benshi Karine Dusabe
Umutwe w'igitete ni prisonnier d'injustice bisigura mu Kirundi umufungwa yarenganijwe amenyesha userukira ambasade ya Amerika mu Burundi ko amakuba arimwo yerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahunyanze agateka k'impunzi. Aravuga ko hahunyanzwe itegeko ryo mu 1951 rigenga impunzi mu gace ka 1933 nduguruye twa Mugina. Amabwirizwa ngendegwa ko araba agateka k'impunzi ukutirukanwa mu gihugu zahungiyemwo ashimikiye ko ibihugu byakiriye impunzi bidashobora kuzirungika ku mbibe z'igihugu bahunze kubera bashobora kumeregwa nabi biturutse ku mbo zitandukanye ubwoko amadini ubwenegihugu umuryango canke ivyumviro vya politike ndugaye twa Mugina aremeza ko imyaka 5 iheze akuwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afunzwe azira ubusa kandi ko atanicizere afite cyo gutunganirizwa aragiriza icariyo cy'umushikiriza manza mukuru Theoneste Niyongabire ko yarondeye ibyabona bitari byo ngo bimuremeke intebe ishushe yongera abuza ko urubanza ruba hisunzwe ubutungane. Ikindi avuga muri iryo kete nuko mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2021 Sena risubira muri manza ya Bujumbura yari yarahagaritse ubwo rubanza biturutse kuri bamwe mu bacitse ku icumu bavuga ko iyo dosiye idakwiye gukurikira ko umuntu umwe gusa ahubwo ko hariho n'abandi benshi bakwiye kubibazwa. Abari mu mwiherero basabye umushikiriza manza wa Repubulika guhagarika iyo dosiye ibyo ntibyakurikijwe. Mu kwezi kwa 12 mu 2021 yaratuye ikibazo ciwe umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona munyishu yamwishuye mu kwezi kwa gatanu no mwaka yamubwiye ko ikibazo ciwe kigoye kuko dosiye yiwe ivugwamwo abantu benshi kandi ko bamwe baba mu Burundi abandi nabo baba hanze y'igihugu. Iyo nyishu Clement yita iy'agashinyaguro ngo Domina Banyankimbona yamubwiye ko dosiye ibandanya neza kubera rero abona ko dosiye yiwe irimo amanyanga menshi kandi ko atacizere afitiye ubutungane bw'igihugu ko bushobora kumutunganiriza. Asaba umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye gufata ikibazo ciwe mu minwe kuko abona ko atawundi yoshobora kumurokora.
Makuru makuru mu gisata c'impunzi naho Runani Sefo Arusha ruriyamiriza igandagurwa ry'abarundi babiri bahungiye mu gihugu ca Tanzania mu ikambi ya Nduta mu mpera z'indwi iheze. Umwe yari umugabo akiri muto w'imyaka 28 yishwe abanje kuburezwa igufa n'abapolisi bo muri ico gihugu uyundi nawe akaba yahambwe mu kinyegero n'ubakaba ataramenyekana. Frederic bambwe inyumvira arongo uyu Runani yamenyesha ko ivyo biri muri gwarukurukirane wo guturubika impunzi kugira zitahe ku nguvu. Kurikira warongoye Sefor Arusha
twamenye yuko hariho uwitwa Ngendakumana Evariste yari amaze imyaka 28 yakubiswe n'abapolisi hanyuma aravunika uruti rw'umugongo n'igiti guciwe kirononekara bamujana muri bajya baganga batagira indi MSF nabo bati uyu muntu yasinzikaye ntiyogwa ngaha reka tumurungike muri hopitale ya Kibondo ariko abapolisi baca bamukurayo ntibasubiriye kumutora basubiye kumutora yamaze gupfa. Murumva ko yishwe n'igipolisi cya Tanzania mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira ryo kuwa gatandatu hari ubundi muntu nawe nyine atamenyekanye ariko kubaduhaye izo nkuru nawe nyine yishwe uko babonye abapolisi batora amapawa bongera basubira n'umusenyi kugira ngo bahambe uwo muntu ataramenyekana. Twovuga ko n'uwo nyene atabandi bamwishe ari abapolisi ba Tanzania. Twashaka tuyamirize inyifato y'igipolisi aho gukingira abantu b'impunzi ahubwo arico gica kigenda kubica kubatoteza kandi atari bwo butumwa caronse atari gukingiriza impunzi z'abarundi za umunsi zabuze aho zita umutwe. Kwagira dusabe Leta ya Tanzania yo gutegera yuko abarundi ari biremwa nkabo atari bikoko kandi ibyo bikoko ibyo guca bagenjana ku macuniro kugira ngo banezereze Leta y'u Burundi ishaka ko bataha ku nguvu ata n'ibindi biriwe barasaba.
Frederic bamvuga inyumvira ubwo Runani ruributsa ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ko ibyo byose bibazwa amashyirahamwe yitwa ko ajejwe gukingira impunzi. Bamvuga inyumvira agahamagarira impunzi gufatana mu nda muri bino bihe bidasanzwe bariko baratotezwa. Amakuru ava mu ikambi ya Nduta akaba yavuga ko gushika n'ubu abapolisi bagandaguye ku murango riva uyo muntu w'Induta nubu acidegenza nubu cidegenza eka nubu bari bakubise ari kumwe nubu yapfuye bamukuye kwa muganga ubu akaba ari mwibohero ubisata cy'ubudandaji ishiramwe bwa rudi rihingura ibinyobwa ryaradugije ibiciro rihingura kugeza ku 31% aho ni mu gihe ibyo binyobwa bimaze igihe bikenye mu miringo nka yose y'igihugu ibi abarundi barimwo ngo ntizari byo kuduza ibiciro ku baguzi ahubwo leta ngo yari ikwiye kubimanura aho bishoboka hose uko niko abaguzi babibona nyuma y'ingingo yo kuduza ibiciro by'ibinyobwa bya bwa rudi yagiye mu ngiro guhera ku munsi wa mbere bamwe mu banyagihugu bavuga ko ubuzima buzimvye mu gihugu buri mu bituma abarundi bati igihugu kubwinshi bakaje kurondera ubuzima mu bihugu bitandukanye nyaho duciye dusozera no makuru makuru yaranze inondwi mwariko nashizwa na Eddie Claude Ninazwe cimereye bagenzanje bayatorokanije kugeza aho muyumba umunsi wundi kuko bisanzwe tuzosubira ku munsi w'ejo na Rahwane kuri Radio Inzamba.
Bakuru, 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 baku